Imwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda muri studio 18 hano muri kumwe nange Edirwema ikaze mwese makuru yacu yo kuri isaha. Mu Burundi haravuga ikibazo cy'abanyeshuri biga bicaye hasi kubera ibura ry'intebe mu mashuri, abarimu basanga ari ikibazo kibakomereye mu kazi kabo.
Kugira wuname hari hasi iyo umwana ariko arandikira kuraba ibyo ariko arakorayo ntibyoroha ariko ari ku ntebe urapasa mu maranje ukabona icyo umwana ariko arandika ariko kugira uzogende hasi wunameyo urabona ko ari igikorwa kidakunda.
Uwo ni umwarimu muri rimwe mu mashuri abanza mu gihugu cy'u Burundi. Iyo nkuru n'izindi zirimo inama ihuza intumwa z'u Rwanda n'iz'Ubugande ni mu kanya, mugume ku maradiyo yanyu. Mbere yuko tujya mu makuru avuga mu karere, reka tuyahere kwavugwa hirya no hino ku isi, twayateguriwe na mugenzi wacu Aloyse Bigirimana.
Abarwanyi ba Al-Shabab baragavye urukurikirane rw'ibitero kuva ku munsi wa gatandatu vyahitanye ubuzima bw'abantu bashika kuri 17 mu gihugu cya Somalia. Abategetsi b'intara ya Lower Shabelle babwije rya Amerika ko abo barwanyi bateye igisagara cya Koryole ku mugoroba ku munsi wa gatandatu bakoresheje ibisasu bya roketi hamwe n'inkoho ziremereye bihitana abantu 9. Abategetsi bemeza ko inteko za leta ya Somalia zifadikanije n'inteko z'umwe bwa Afrika zo muri Amisome ziri hanze icyo gisagara babashije gusubiza inyuma ico gitero. Abanyagihugu bo mu gisagara cya Koryole bavuga ko ibikoho binini by'abasirikare ba Misome vyishe bamwe mu basivile, abasirikare ba Misome ntacyo barashikiriza kuri ibyo byagirije. Muri iyo ntara ya Lower Shabelle kandi ku munsi wa gatandatu abanyagihugu babiri barishwe inyuma yaho Al-Shabab igabiye igitero ku kivuko cyo mu gisagara cya Marka, mu gihe umushiranganji wa mbere wa Somalia Hassan Aykaire yariko arahagendera. Ibyo bitero byakurikiye ibyabaye ku basirikare b'Abarundi ba Amisome aho barenga 10 boba barahasize ubuzima muri icyo gihugu nyene cya Somalia. Abanyetuniziya baritabiriye amatora y'umukuru w'igihugu ku munsi w'Imana yo guhitamwa umukuru mu bakandida barenga 20 bariko barahiganirwa icyo kibanza. Abanyagihugu barenga 7 million nibo bari ku rutonde rwo gutora muri ayo matora ya demokarasi yo ku nshuro ya 2 inyuma y'imyaka 8 yiciswe revolisiyo ya Jasmine. Aya matora atunganijwe inyuma y'urupfu mu kwezi kw'indwi rwa Perezida Beji Said Essebsi. Ibiharo bya mbere byerekana ko abakandida babiri batari bamenyerewe muri politike aribo baza imbere y'abandi mu majwi. Amatora kandi ni muri Algeria aho icyo gihugu gizotunganya amatora y'umukuru w'igihugu ku itariki 12 z'ukwezi kwa 12 nyene uyu mwaka. Inyuma y'amezi 5 habaye igihengeri cya politike kuva Abdelaziz Bouteflika atanze imihoho ku butegetsi inyuma yo kugondozwa n'imyerekano y'urutavanako. Ibyo byatangajwe ejo ku munsi w'Imana n'uwamusubiriye iby'imfatakibanza Abdelkader Bensalah. Iryo tangazo rije inyuma yaho umukuru w'ibiro bikuru bya gisirikare General Ahmed Gaid Salah atangarije ko amatora abwirizwa kuba mu mpera z'umwaka wa 2019 naho abanyagihugu babandanya basaba ishingwa ry'inzego nshasha imbere y'ayo matora. Abiyerekana basaba abari ku butegetsi gukinjura no gushyiraho inzego za politike imbere y'ayo matora ku makenga ko amatora yotunganywa n'abari ku butegetsi iki gihe atacizere ko ashobora kwizigirwa na bose. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ashikiriza ko Amerika imeze magabo kugira yishure ku bitero byagabwe mu bibanza bya Arabia Saudite bihingurirwamo ibitoro. Perezida Trump mu butumwa yashikirije ku rubuga rwe rwa Twitter jo ku munsi w'Imana yagize ati nta mpamvu yotuma tugira amakenga kuwagirizwa ivyo bitero. Yongera avuga ko arindiriye Arabia Saudite kudoma ku rutoki abo yizera ko bari nyuma y'ico gitero hamwe n'umukenyuro twokoresha mu kwihora. mugatondo keje ku munsi w'Imana umutegetsa akomeye wa Amerika yashikirije ko atamakenga Irani ariyo iri nyuma y'ico gitero cha drone ku mahinguriro y'ibitoro ya Arabia Saudite. Irani ivuga ko ibyo byagirije bya Amerika ari binyoma byo kugwego go hejuru. Abasirikare ba leta ya Siria jo kuimana nabo baragavye igitero mu karere kari mu minwe y'abarwanya leta mu ntara ya Idlib mu buraruko bushira uburengero, nkuko bishikirizwa n'ishirahamwe rikurikiranira hafi ihungabanywa ry'agateka kazi na muntu muri ico gihugu. Na bafuye canke abakomeretse baratangazwa muri ico gitero cabaye jo ku munsi w'Imana.
Arakoze Aloyzi Bigirimana utugejeje amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika, twumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 ku mugoroba, naho mu gitondo ni kuri metero 25.31 na metero 41. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu mukiye ku rubuga rwa internet kuri www.radio.com, naho ku rubuga rwa Facebook mujye kuri VOA radio yacu. Mukanya na makuru avugwa mu karere
iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Amakuru yacu yo mu karere tuyahere mu Rwanda, aho uyu munsi hatangiye inama ya mbere ihuje intumwa z'u Rwanda n'iza Uganda kwishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano yasinywe i Rwanda mu gihugu cya Angola, agamije guhoshya ubwumvikane buke hagati y'ibyo bihugu byombi. Ni inkuru twateguriwe n'umunyamakuru wacu Asumta Kaboyi uri i Kigali.
Umuhango wo gufungura iyi nama wabereye ku cyiciro cya Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda, witabiriwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Angola na Minisitiri w'Intebe wungirije akaba na Minisitiri w'Umutekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aba bayobozi babaye mu bikorwa byo gufungura inama ku mugaragaro, kuko ibindi biganiro byakurikiyeho mu muhezo bihuza intumwa z'u Rwanda na Uganda gusa abandi basohotse. Iyi niyo nama ya mbere yavuje komisiyo yashyizweho kwiga kwishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'ubwumvikane hagati y'u Rwanda na Uganda. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Uganda Samukute Tessa yavuze ko Rwanda na Uganda byari bisangiye byinshi bishingiye ku bukungu n'imibereho y'abaturage. Avuga ku mateka y'umugabane wa Afrika ubwo abakoloni bawigabanyaga batumye ibihugu bishyirwamo imipaka ituma bibi bihugu bibiri kandi byari bihuriye kuri byinshi. Ministre Kutese yavuze ko aya mateka atabujije ibihugu byombi kubanirana neza, kuko abagande bisangaga mu Rwanda nk'iwabo n'abanyarwanda benshi bagafata Uganda nk'igihugu cyabo. Avuga ku bibazo bimaze iminsi bihagati y'ibihugu byombi, yavuze ko uyu mubano wa ngabanije abatuye ibihugu byombi bari basanzwe babanye neza. Yavuze ko iyi nama ibayeho bwa mbere nyuma y'ari amasezerano yashyizweho umukono n'abakuru b'ibihugu byombi, yitezweho byinshi n'abaturage kwizavamo umuti w'ibibazo biri hagati y'u Rwanda na Uganda.
My delegation is therefore glad to be here today because Uganda seeks openly the cooperative and collaborative relations with Rwanda like other neighboring countries and states on the continent.
Aragira ati intumwa nyoboye rero zishimiye kuba ziri hano kubera ko Uganda ishaka bivuye ku mutima ubufatanye n'umubano mwiza n'u Rwanda ndetse n'abaturanyi bayo bandi. Umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungireye yavuze ko gusinya amasezerano kwabayeho hagati y'u Rwanda na Uganda ari igikorwa cyiza, ariko kuyashyira mu bikorwa ari umwanzuro w'ibihugu byombi. Ministre Nduhungirehe yavuze ko u Rwanda rufite ubushake bwo kumva neza intego z'ariya masezerano, gusavuga ko u Rwanda rukomeje guhangayikishwa n'ibikorwa bibi bikomeje gukorerwa abaturage b'u Rwanda mu gihugu cya Uganda.
Nonetheless, there are concerns that continue to hinder our bilateral relationship and the good neighborliness. Those concerns include the active.
Aragira ati nk'abaturanyi turi mu muryango umwe wa Afrika y'Iburasirazuba dusangiye intumbero imwe y'amahoro, umutekano ndetse n'ubukungu buhuriweho, kandi twese duhuriye ku masezerano amwe twasinye arebana n'amahoro n'umutekano ndetse n'isoko rusange rigomba koroshya urujya n'uruza rw'abaturage n'ubuhahirane, tutibagiwe uburenganzira bw'abatuye ibihugu byombi. Gusa nyine hari ibibazo bikomeje kwangiza umubano wacu. Muri ibyo bibazo harimo gutera inkunga imitwe irwanya u Rwanda, gufata abaturage bacu bari muri Uganda banyuranyije n'amategeko, kubakorera iyicarubozo ndetse no kubangamira ibikorwa byacu by'ubukungu. Iyi nama n'indi ntambwe itewe mu gushaka uko Uganda n'u Rwanda byakongera kubana neza nyuma y'amasezerano ba perezida b'ibihugu byombi basinye i Rwanda muri Angola. Nyuma y'ibiganiro bihuza aba bayobozi b'u Rwanda na Uganda, umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga mu Rwanda Olivier Nduhungirehe na Minisitiri Sam Kutesa w'Ububanyi n'Amahanga wa Uganda baragirana ikiganiro n'abanyamakuru ku byemeranyijweho. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Tugume mu Rwanda, inkambi ya Mahama ikomeje kwakira abarundi bashya bahunga bava mu gihugu cy'u Burundi. Abahagarariye impunzi muri iyo nkambi bemeza ko kuva mu ntangiriro z'uyu mwaka ku munsi hakirwa impunzi 50. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Clave niyo nkuru.
Ikambi y'impunzi z'abarundi ya Mahama mu Rwanda ibandanya yaguka ku munsi bitumwe n'uko muri iki gihe hari izindi impunzi nyinshi ziguma zakigwa muri iyo kambi. Uyu mutama aheruka kwakira umuhungu wiwe yahunze avuye muri komine Busoni mu ntara ya Kirundo.
Ego cyane bariko barahunga cyane, nk'ejo bundi haraje imodoka zishika zibiri twarazakiriye aha muri iyi nkambi, harimwo umuhungu waje umwe bakubise baramumena n'ugutwi, nuko baramwambura ibyo yari ifise. Hariho n'abaza bagakendakenda bakabura aho baca kubera imbonera kure zuzuye ku mipaka, bakabura aho baca bagasubirayo. Ubonye akanyundwa akabona haca azi koga acarambika umubiri mu mazi akoga, urumva bahunga agatotezo.
Uyu nawe ari mu barongoye abandi muri kominote yabonye urwaruka rw'abakiri bato barenga 20 bakiriwe.
Ejo hariho abaje aba basanzwe bakiriye impunzi harashitse abajene bakiri bato bagera ku 2005 bava mu Burundi, ariko hariho ahantu babanza gushikira aho bita mu makando transite bakahamara nk'iminsi nka 20 bagamagaza bakabona gushika no mu nkambi barahunga, kubera babona yuko muri aya matora y'imirije ya 2020 hashobora kuba ibintu bibi kurusha ibyabaye mu 2015.
Ijwi rya Amerika ryarashetse aho izo mpunzi nshasha zishikira zikandikwa mu ikambi ya Mahama. Mu minota nka 10 twahamaze twariboneye abarenga 5 bashasha banditswe, yamara ntibyadukundiye ko tuvugana nabo. Userukira impunzi zose ziba i Mahama avuga ko abahunga benshi batanguye kwibonekeza mu ntango z'uyu mwaka. Pasteur Jean Bosco kwibishatse amenyesha ko abandi benshi baheruka kuboneka mu mwaka uheze inyuma y'amatora y'ibwirizwa shingiro yabaye mu kwezi kwa gatanu umwaka w'2018. Abo bakigwa i Mahama bose babanza guca mu nkambi y'agateganyo ya Gashora iri mu karere ka Bugesera. Ubu Pasteur Jean Bosco kwibishatse yemeza ko ku munsi hashobora kwakirwa abagera kuri 50.
Ego cyane, turiko turakira abantu bariko barahunga ku bwinshi. Benshi baca mu nkambi za transit, ariko ku munsi turashobora kwakira nk'abantu hafi 50-60 cyangwa ari usanga banarenga bivanye n'ingene mu nkambi zifata kibanza baba barungitse. Icya mbere kiriho igihugu murazi yuko abantu barondegwa hirya no hino. Rero muri iyo ntumbero rero hageze muri bibi bariko ritegurira amatora, muca mwumva yuko nicakira nyene cyo gukuramo abato batavuga rumwe, ni nacyo gituma benshi bariko barahunga. Kuko iyo umuntu abyutse agasanga hari ibiziga by'abantu agasanga ariko aratotezwa gukurikiranwa n'igipolisi n'ibindi, biratuma yuko abantu bagira ubwoba kandi kanatsinda biba byumvikana.
N'ubuyobozi bw'iyo kambi buremeza ko iguma yaguka ku munsi kubera ubwinshi bw'impunzi z'abarundi ziguma zakigwa, arico gituma guhera ku nduheze hatanguye gukogwa rusansuma rushasha rw'impunzi zose kugira ngo ishyirahamwe mpuzamakungu ryita impunzi HCR na Leta y'u Rwanda bamenye igitegire nyaco c'impunzi zihari. Abo bahunga benshi nabo mu mugambwe SNL utavuga rumwe na Leta y'u Burundi urongowe na Honorable Agathon Rwasa, icegera ca mbere c'ubutwari inama nshingamateka. Uwo mutama yakiriye umuhungu wiwe yongera ko n'abafise inshuti canke ababo bahunze kera atagahengwe bagira ku mitumba babako mu Burundi.
Nk'uwisi wawe yaje ngaha muri iyi nkambi ya Mahama nukuvuga nta mahoro uronka barabandanya bakagutoteza ngaho bakakwaka amafaranga menshi utazi icyo yatangiye utazi icyo agiye gukora wanka kuyatanga bakakuja ko baguma baza bagutera ubwo babuka gutekera benshi usanga abo muri seneri n'abandi batari muri seneri mugabo bafise famiye ngaha mu nkambi ya maha mu gihugu cy'u Rwanda barabatoteza cyane
ibitigire bya nyuma bya hashtag byerekana ko ubu u Rwanda rurimo impunzi z'abarundi zirenga gato 71,000 abarenga 60,000 baba muri iyo kambi ya Mahama Cyeklave ni inkuru Kigali kubwijwe rya Amerika
tukivuga ibijyanye n'impunzi z'abarundi izahunje mu gihugu cya Tanzania zirimo kwamburwa imiringa zambitswe mu kwezi kwa munani ubwo hakurwaga risansuma zimwe mu mpunzi zivuga ko zitewa amakenga n'icyo gikorwa kubera ko nta jambo rya zarigizemo ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika James Jovini muri Tanzania
Muruko kw'icyenda atanguye igice cya kabiri cyo kwambura imiringa impunzi n'ubwemezi nyene zina kigikorwa bitanguriye mu nkambi za Nduta na Nyarugusu hama kizoherukira mu nkambi ya Mutenderi intumbero y'icyo gikorwa niyo kumenya inkuru zose zifatiye ku mpunzi n'abasaba ubuhungiro banditswe hakoreshejwe uburyo bwa none naho biruko zimwe mu mpunzi zivuga yuko zifite amakenga
twatuze kuri barura ko bazo dutegeza nk'imyidondoro yacu tukayivuga kandi urabona ntivyashitse byuko imyidondoro tuyivuga baruye nyine batubwira ngo taha muje kumihana kacu sanga rero umuntu ufise ingorane ukataha umutima wumva utuntuye kamerewe neza ku mutima kuri watu bazi ibintu by'imyidondo umuntu aba yaridondoye akavuga nyine ingorane afise hanyuma akagira ikintu bo bidufashamo kubera abavyeyi ibyeyi wacu yari yuwe ni nyene ni wowe dufashije
mu ijoro se ndyama ndarandarira nk'iyumvira ndotera nja nk'iyumvira nibanja nakwiye komine hariya ntaco ndondera ikomine yaho ntibanzi kuri barura nakakarata ka iripeje bakanyinye jebe rera hanicaye uku kandi amarira yukugira iyo ntarotera anja na ofise miri barura ntirinezereye ndumukecu ntijyanezereye gose ndumukecu rubanya kuba ndeza abana b'impuvye ntibagira se ntibagira nyina
kwege twabonye badukura imiringa baduhe fomo ngo ni mutahe kugera ubu cewe aho mpagaze numva umenga nukujya sinojya nukujya amasinojya makuko fisagahinda keshi ko umwanya n'umwanya ko baduhaye zifomo ko bashobora kuvuga yuko ati ni muriri miduga mutahe kandi nanje uko sifisaho ntaha sumutama wiwanje ntagira itonga roshikiramo ndashobora gufata nk'inzira ngo mfashe inzira ngo ngiye nukuvoma basanga mfashe italiyo bivanye n'ubwenke buke nsigaranye mu mutwe ubu nicaye ngaho
ubwambere cyo gikorwa kibanza impunzi zari zasiguriwe yuko intumbero y'icyo gikorwa ariyo kumenya inkuru zose zifatiye ku mpunzi n'abasaba ubuhungiro
intumbero y'icyo gikorwa niyo kumenya inkuru zose zifatiye ku mpunzi n'abasaba ubuhungiro banditswe hakoreshejwe uburyo bwa none gushyira inkuru ku gihe bifasha gutunganya no kubona ibikorwa nkenerwa mu bijanye n'agateka kazi na muntu umwanya uwo ari wo wose impunzi ziri mu makambi izofasha kandi impunzi n'abasaba ubuhungiro n'imiryango yabo kuronka amakuru ababerekeye kugira dushobore kugukorera neza nk'uko bitegerezwa ni nkenerwa ko uba ufise inkuru zikwerekeye zose zuko
Ubutumwa bwa Leta ya Tanzania uhimiriza impunzi z'abarundi gutahuka byanse bikunze cyo kimwe n'iryo barura ni bimwe mu bibazo biteye amakenga impunzi z'abarundi bera muri icyo gikorwa zemeza yuko zitahaba kanya ko gushyira ahabona ibibazo byazo bituma batohungurwa ku ngufu izo mpunzi zifite icyo zisaba
iryambugwa ry'imiringa ntiryatugendekeye neza nkabesha umye turahagaritse imitima ngira ngo abo babona ryo baryagendeye neza nibajya nyene barungitswe na Leta y'u Burundi kugira baze kudurumbanya nyene nkambi kugira abantu bose bamerekwe nabi ngira nibo bafite bavyaragendeye neza mugani bo beshi
igisata cy'ishyirahamwe impunzi amakungunu cyita ku mpunzi ya CL n'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu cya Tanzania barimo kubandanya n'igikorwa cy'ibarura ry'impunzi zahungiye mu gihugu cya Tanzania bivuze gikorwa kibanje igihe tariki 5 z'ukwezi k'umunani umwaka w'2019 ntacyo barabivuga ko kiretse Leta ya Tanzania yagabishije ko izohungura impunzi z'abarundi mu kwezi kw'icumi byanse bikunze mu nkambi ya Nduta iri mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania James Jovini ku bw'iji ya Amerika
Ikibazo cy'intebe abanyeshuri bicaraho mu mashuri gikomeje kwigaragaza mu Burundi. Mu mashuri atari make biba ngombwa ko abanyeshuri bicara hasi kugira ngo bashobore gukurikirana amasomo. Abarezi babo basanga bigorana kwigisha abantu badafite ibikoresho bihagije. Ni inkuru y'Ijwi rya Amerika rifatanyije n'abanywanyi baryo, twayisomewe na Desire Hatungimana uri i Kigali.
Ku ishuri shingiro rya Gasenyi ya kabiri riri muri Katete abayo muri zone ya Kamenge iri mu rarako rw'igisagara cha Bujumbura, ku birasi 13 riyigize igice cavyo nico gifise intebe abanyeshuri bicarako, ibindi abanyeshuri bicara hasi. Isoko ry'Ijwi rya Amerika rivuga ko bamwe bandikira ku bibero barambije amaguru, abandi bafukamye kugira bashikirikaye bashashe hasi kugira bandike. Hari n'ababangukirwa baryamye bubitsinda hasi mu kwandika. Ingorane ntiziri kuri abanyeshuri gusa. Uyu mwigisha w'umwaka wa gatatu kuri rino shuri shingiro rya Gasenyi avuga ko bimugora kugenzura ibyo abanyeshuri banditse.
Nta muntu ashobora gushirikaye hasi aho yicaye waheze yandika. Urumva ni ingorane. Ntidushobora gutanga amanote kuko ntibikunda ko bayimura. Ntidushobora kubaha exercice nini, ntibikunda ko bayikora. Igikorwa gucungera ingene bariko baragikora ntibyoroshe kuko nawe uri umwigisha. Kugira wuname hariya hasi iyo umwana ariko arandikira kuraba ibyo ariko arakorayo ntibyoroha, ariko ari ku ntebe urapasa mu maranje ukabona icyo umwana ariko arandika, ariko kugira uzogende hasi wunameyo urabona ko ari igikorwa kidakunda.
Vyongeye abanyeshuri basanzwe n'umurengera mu birasi ugereranije n'igitigiri kiba kihagenewe. Umuyobozi w'ishuri shingiro rya Buterere naryo nyene riri muri ako gisagara cha Bujumbura avuga ko umwigisha umwe wese afise abanyeshuri bashika hafi ijana mu gihe yategerezwa kwigisha abaterenga 60 baramutse babaye benshi. Ku bwiwe abona ko ari zimwe mu ngaruka z'umugambi wa leta wo kwigisha abana ku buntu utarashobora gushyirwa mu ngiro neza, kandi n'umurindi birondoka usanzwe ari munini.
Ugasanga rero ari nacyo gituma icyo gitigiri giciye kiba kirekire kubera ngo ababyeyi bimuka, natwe tukaraba inyene tworeka kubakira bikadutera isoni kubera buca baja kuyarara muraze na mwarijya ngaha mu Buterere hariho basuka iyarara abana boba bagiye mu ibarabara. Tubwo none ko ari abana b'igihugu urumva twanka yuko boja mu ibarabara nta kundi.
Iruhande yibi umwe mu bigisha bo ku ishuri shingiro rya Gasenyi aragaruka akavuga ko abanyeshuri biwe baruha cyane bimutera amakenga ko bashobora no kuhandurira ubumuga bufatiye ku ruti rw'umugongo rwa maruhetamye. Vyongeye uku gukukumba hasi kw'abanyeshuri bakiri bato guteye amakenga ko n'indwara zituruka ku isuku rike rizoshobora kubiraramwo narijya ikiza cyakorera kimaze igihe ciraye mu gisagara cha Bujumbura.
Ubu hari indwara nyinshi umwana apfa hahonyoye. Amaze upfa hahonyoye rero agacaza na bya birato ahura abona ko amaboko bashize hasi aha nuko niyarangije nkabambura ibirato na ubundi ubwa mbere ho baba babyambaye wa mwana yaba ariko arakora muri cha kirato wasanga urewe kwiga ariko arakora mu kirato ariko atabanga ikirato nuko ani gusanga zayandikira mu kirato apfuye muri toilette ashitse ariko arakora muri cha kirato. Urumva amagara yabo natwe turabona ko abangamiwe, amagara yabo arabangamiwe cyane natwe abigisha turabangamiwe kuko yakaye yayiryamitse hahandi hamwe yahonyora acayikuzanira ngo ikosore. Natwe bwe nyine turabona ko amagara yacu abangamiwe n'ay'abana arabangamiwe kandi bari korakora hasi recreation irageze acagenda kugura ikintu ajya hajya kanagitora n'amaboko.
Ibi biri uko mu gihe ku mwaka w'ishuri uheze ubushikiranganje bw'indero bwari bwavuze ko hari ikigega cha leta gishigikira cabushiriweho kugira gishigikire mu gihe abafasha Burundi biyonjoroye mu mwaka 2015. Juma Edouard avugira ubwo bushikiranganje yari yatanze icyizere ko uyu mwaka atangorane nkizi zoba zikivugwa mu mashuri.
Hariho ikigega cyo kunganira ubushikiranganje bw'indero cyashizwe kuva mu mwaka uheze kandi cyarafashije mu bintu bitari bike. Twibaza rero akigoroka zobananya no muri uyu mwaka. Kindi nuko ubushikiranganje bubandanye gukorana n'amashirahamwe amwe mpuzamakungu yarasanzwe abufasha. Ibyo nabyo biratanga icyizere yuko no mu mwaka uzatangorane tuzogira ku bikorwa bikuru byari bisanzwe bitegekanijwe. Nk'abagomba gufatira nko ku bihugu bimwe bimwe twari dushuditse baba barahagaritse imfashanyo zabo mbwana bariye yuko mu gihe leta yagize ku kigoro igashyiraho kindi kigega ubundi buryo bwo gufasha indero nta ntambamye nini zabaye.
Uko biri kose uyu mwigisha asaba nyabona ko leta yorondera abayifata mu mugongo kuko atabumenye nyabwo ushobora gutangwa mu gihe bikimeze uko.
Kuko nk'ubu nawe twitwa turakora dukora bike cyane aho bafise intebe bariko baravansa programu kandi bavansa neza ntibishoboka ko twavansa tuko dukora uko ni hamwe nyene hitwa ha occupation mugo ntituriko turakora nkuko bitegerejwe dusaba yuko bo kwigora bakagira ingufu bakaraba ibishoboka bagaterereza bagira neza bakaraba ku intebe zaboneka vuba
ingorane zimwe zimwe zifatira ku birasi hamwe n'intebe abavyeyi barigeze ko batanga intererano kugira vyoye kubura mu nyuma umushikiranganje w'indero afatinye yo kubihagarika kobera ko abarezi bavyikikamwo mu gusaba intererano y'umurengera abavyeyi mbere bamwe bagatako ntibayakoreshe ico yasabiwe
Umunyarwandakazi Marisiana Mukamurenzi w'imyaka 60 amaze imyaka 43 atangiye kujya mu marushanwa yo gusiganwa ku maguru ibanga rye ni irihe yabibwiye Venuste Nshimiyimana umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika ukora mu biro byacu i Londres mu Bwongereza
Mukamurenzi Marisiana ndagushimiye cyane kazi neza ku Ijwi rya Amerika
Nanyi ndabashimiye kuntumira
Mukamurenzi uri umuntu uzwi cyane wa hagarariye u Rwanda mu marushanwa menshi yo kwirukanka nagira ngo wongere wibutse abumva ijwi rya Amerika uwuriwe n'amarushanwa wagiyemo
Nitwa Mukamurenzi Marisiana navutse 59 natangiye mu bintu by'amarushanwa muri 1976 ubu rero kandi ubu ngubu ndakiruka nagiye nakoze trois olympiques quatre championnats du monde n'ubu ngubu nkaba nkirukanka
ibanga ryawe nirihe kugira ngo ube ukibasha gukora umurimo w'isiganwa ry'amaguru
ibanga ryanje nuko nakunze ibintu by'amarushanwa nkabikunda kandi n'ubu ngubu nkaba nkibikomeza yukundi kintu kiraza
ariko se Mukamurenzi wabyivugiye mukanya nibutse abumva ijwi rya Amerika wabyivugiye nta uzamve bavuga ko nabivuze ufite imyaka 60 kuba ufite imyaka 60 ukaba ukijya mu marushanwa izo mbaraga uzivana he
ubwo nuko nabayeho neza nta kibazo nigeze ngira cy'uburwayi ubwo rero ndumva araho ngaho imbaraga ndacyazifite kandi n'ubu ndacyakomeza ndacyafite objective yo gukomeza yego ntago nkiruka nka kera ngo ntsinde abantu bakiri batoya nirukankana n'abantu bo mu rwego rwanjye abantu tungana ariko ndacyajya kuri podium ariko niyo abantu bakiri batoya iyo barebye nabi nabwo ndabasiga nta kibazo
ubu se wiruka metero zingahe muri ayo marushanwa ujyamo
Niruka ibirometero 20, ibirometero 10 na 42 kilometre marato.
Tubwire nka marato uheruka gukora warangije uri ku mwanya wa kangahe? Yari hehe yari yabereye hehe?
Marato mperuka gukora nayikoreye mba mu gihugu cy'u Bufaransa i Bordeaux. Nayikoreye muri Medoke byari ibirometero 42 nakoresheje amasaha 3 n'iminota 36. Ubwo muri karasoma generali y'abakobwa nabaye wa 32 niba nkibuka neza
uri gitangaza none Mukamurenzi ndagaruka kwibanga ryawe wahesheje ishema u Rwanda uruserukira mu mahanga ubu ngubu iyo ubonye na n'ubu ku myaka ugezemo ukishobora kuzamuka kuri podium gahagarara wemye umaze gutsinda uravuga uti ndi kitegererezo kubana abakobwa b'abanyarwanda kazi bumva ijwi rya Amerika wababwira iki kandi bafite ugushaka nabo kujya mu mahiganwa nk'ayo ujyamo wababwira iki nirihe banga wababwira bakurikiza kugira ngo nabo bajye batsinda
ikintu nababwira nuko ikintu nabwira urubyiruko uko bagomba gukunda siporo kandi bakumvira amategeko y'umwantreneri wabo kugira ngo babashe gukurikira kuko idafite antreneri ntabwo ushobora kubishobora ubundi ugomba kumwumvira ugakurikiza amategeko aguha ubundi ukabikunda iyo bikunze biraza bigatuma usohoka bigatuma uhura n'abandi yuhuye n'abandi bigutera ingufu kandi ugiye mu marushanwa nawe uravuga uti nanjye ndahari
uwo yari Marisiana Mukamurenzi w'imyaka 60 amaze imyaka 43 yose atangiye kujya mu marushanwa yo gusiganwa ku maguru yavuganaga na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika ukorera mu biro byacu i Londres mu Bwongereza Shuti mwari muduteza amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri isaha tubashimire kwa mwaduteza amatwi dushimire engineer Alwa dufashije mu buhanga bw'ibyuma na Makbil ya Baro wadufashije kwegeranya aya makuru muri studio ya 18 i Washington mwari kumwe nange Edirwema mbasezereho mbararika andi makuru yacu ataha mu mwanya utari wakuru.